ni inama yabereye mu mwiherero ntangere yitabwe n'abaserukira amaradiyo n'ibimenyesha makuru bitandatu ari vyo iradiyo ijwi ry'Amerika, iradiyo BBC y'Abongereza, iradiyo Bonesha FM, ikinyamakuru iwacu ikiriho n'ikindi cyitwa Nawe. Ni mu gihe hari hatumiwe ibirenga ivyo utwa rwego sense rujeje gucungira ingene ibimenyesha makuru n'amaradiyo bikora, hari nabwo gwatumye ko iyo nama yanse kugira ico abivuze ko iyo nama iheze n'abatumiwe banse kuvugira kuri mikro z'abamenyesha makuru. Ico bikoze bamwe muri bo batubwiye ivyahavugiwe, batubwiye ko mu gutanguza iyo nama Nestor Bankumukunzi atwara sense yatubwiye ko ari umubonano wa mbere ubwo rwego rugiranye n'amaradiyo yugawe. Bankumukunzi yemeje ko ubwo rwego rufise intumbero yo kugurura amaradiyo nk'uko umukuru w'igihugu aheruka kubishikiriza. Yamenyesheje ko babwirizwa kumvikana ingene amakosa yakozwe yokosorwa kugira ngo ntihagire ikinyamakuru gisubira kuyagwamwo. Abitavye iyo nama bavuga ko Bankumukunzi yababwiye ko umwe wese azoronka akaryo ko gushikiriza ivyo iradiyo canke ikinyamakuru aserukira cagirijwe n'ingene kizo kwiyemeza kudasubira kugwa muco yise umutego. Ico bikoze utwa rwego sense yababwiye ko hakiri ibimenyesha makuru n'amaradiyo bigifise byinshi byo gukemura cyane cyane bifite amadosiye mu butungane. Aha Bankumukunzi yagarutse cyane kuri radio Bonesha FM, yibukije ko iyo radiyo yari yitwaye muri sentare cy'imanza za leta kuri administrative. Ubwo rwego sense rwasabye amaradiyo nkayo afise imanza kubanza kuja gusaba urupapuro rwerekana ko ivyo binyamakuru bidakurikiranwa n'ubutungane, attestation de non poursuite judiciaire mu gifaransa. Leo Masengo aserukira radio Bonesha FM we yavuze ko nyabuna ico gipapuro kidakenewe kwa ahubwo ari kindi cyitwazo canke amananiza. Abo baserukiye ibimenyesha makuru basavye nyabuna abarongoye sense kuba aribo baja kuvugana no butungane kugira ngo ayo madosiye ave mu nzira amaradiyo n'ibinyamakuru vyugawe bisubire gukora ukuri kwamye. Umwe muri bo yavuze ndetse kwa kamo katewe n'umukuru w'igihugu ku munsi wa kane uheze gasa n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu ko rero ababijejwe bogerageza ntibabere ntambamye uwo mugambi mwiza. Abaserukiye amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'Ijwi ry'Amerika bashimye iyo ntambwe bakivuza ko ahubwo ibikenewe byose vyokugwa mu nzira zigasubira gusamiranira mu gihugu. Abitavye bose bavuga ko ari ntango nziza, gusa bashekije ko n'ikibazo c'abamenyesha makuru hafi jana bahunze igihugu co kwigwa neza. Bifuza ko abo bamenyesha makuru bohabwa ikigongwe bakemererwa gutahuka. Aha Nestor Bankumukunzi yavuze ko ico kibazo kirengeye ugwe garongoye ko kumbure kizo kwigigwa ahandi. Ubona ko hari n'abafite imitayo mpuzamakungu y'ubutungane ibarondera, bamwe muri bo bagirizwa ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yamara bobo bakavyamirira kure. Abenshi muri aba bakoreye amaradiyo nka RPA, Bonesha FM, Radio Televiziyo Renaissance n'Isanganiro imbere y'uko ziturigwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku bari bahabwa ubutumire ariko batashoboye kwitaba, harimo nabo bari mu buhungiro nk'ikinyamakuru Itara Burundi candikirwa ku buhinga ngurukanabumenyi. Naho atitabye ubutumire Jerome Kazabukeye atwara ico kinyamakuru yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yizeye ko kizohabwa uruhusha rwo gusubira gukora.
N'ubundi twebwe twanditse dusaba yuko dukora ku mbuga ngurukanabumenyi ivyo kuba dufise icicaro mu Burundi ni nta cicaro co kuri internet kihari, nibaza yuko baza kubitahura bakavuga bati baturekuriye gukora ku mugaragaro. Twebwe intambamye duhora duhura nazo nuko iyo tubajije amakuru umuntu akora muri leta canke n'undi muntu mu kuduha amakuru aratubuza ngo ntituvuge uwo ari we. Uwo ni utatubwiye yuko atavugana n'ikinyamakuru cugaye. Rero hamwe batwemerera byo bari byiza cyane na leta mbere hajya nuko ingiri itabibona neza, ubundi bwo turayifasha kuko iyo hari abari ko barayikorera nabi twavutse ibitagenda neza barashobora guca bakosora.
Ugwego sense rwashikirije ko inama yo kuri uyu wa mbere izokurikirwa n'izindi nyinshi zizokemura ibyo bibazo. Nestor Bankumukunzi atwara sense yavuze ko agiye gutangura gutumwa ko iradiyo imwe imwe yose ukwayo kugira ngo ikibazo kiyiraba gikemugwe. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, ku Ijwi ry'Amerika.